nkuru twayakireme inkuru atayifatiye kubera yuko muriuka yuko haize imisi umushikiranga yuri haragati mu gihugu Edward Nduwimana yirandikiye umushinga mateka n'iyankana Bonaventure amubwira yuko amushikirije umugambwe afatiye kuri komite nkuru yashinzwe tariki 2 z'ukwezi k'umunani mwaka 2009 mugabo niyo yankana abibonye arahanuza abona yuko bidafashe kuko
niyo yankana Bonaventure yoba yandikiye umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati kubera yahanuje cyane kubera yaremerewe n'abandi banywanyi abadasigana
mu rwego yavuze yuko yabajije abize amategeko agenga iby'intwaro ico ita administratif asanga yuko ibyo mushanye w'intwaro gato mu gihe yamuhaye bidafise ifatiro cyane n'amategeko kandi adafise abadasigana bari nyuma yiwe mu nyuma mbere mushikaranje w'intwaro gato mu gihugu acamubwira ngo naho ngo imvo watanze ngo atarizo ngo ndazemeye umugabo kandi ngo nshintangaze yuko umugabo udasigana iprona tagifise userukira imbere y'amategeko abaserukira umugambwe iprona imbere y'amategeko ni umukuru w'umugambwe n'icegera ciwe urumva yavuze ko umugambwe iprona tagifise userukira imbere y'amategeko ni kuvuga yavuze yuko niyo yankana na konsiliya atagiserukira umugambwe imbere y'amategeko cyane cyane konsiliya nyine ko twari twamuhagaritse hanyuma rero acavuga ati nsabye rero yuko komite nkuru y'umugambwe yatowe mu mwaka 2009 yuca isuganya igatunganya umugambwe iyo rero twari twamaze kubikora kuko komite nkuru y'umugambwe yakoreye itariki 4 z'ukwezi yaciye ishinga yuko umushinga ntahe Ngayimbe na Evariste na umushinga amateka Karongi Tije siko turaganira yuko ari twe twoca dufata ibyo gutunganya umugambwe ni wa mugambwe gusubiza hamwe twaheza tukatunganya ikoraniro gushiraho mu kibanza inzego shasha
ivyo bikorwa bigeze hehe
kuba tiko turayibandanya murumva mwarufise yuko umukuru w'igihugu yacavuga ngo aduhaye indwi ngo murazi yuko mu bisanzwe iyo icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu atanze imihoho canke ntashobora kurangura amabanga ibyo bashingiye tikanya iminsi 30 ubwo twari kubera turi umugambwe ukundi igihugu ukundi umutekano na cyane cyane uravye ibyago yashikiye igihugu cacu abantu bagatikira kubera imvura kandi leta ikaba ikeneye kuja hamwe ngo yige nayo sabe ifashanyo kuri abo bantu kuri leta rero ibisabe n'uko iyo bikwiye twebwe twaje tugira tuti maguru masha nibatureke dutunganye iryo koraniro duheze dushinge inzego shasha hanyuma mbere tubone akaryo kurungika abashikiranganje n'icegera cya mbere abo twoshikiriza umukuru w'igihugu kugira ngo atoremwe icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu nabo babashikiranganje tugira tubikoreye mu maguru masha tugasaba yuko umushikiranganje ntaho ari mugati mu gihugu n'umugambi ku butegetsi utobyisukamwo niba ariko bagira basubira guhamagara ku siri ataba uburenganzira afise byerekana yuko bariko bisuka mu bintu batagomba yuko kumbure umugambi udasigana ikorona gumukorana n'umugambi ku butegetsi
ivyo ntibiba byerekana ahubwo ikibazo kiri mu mugambwe ipona aho mengo mwese ntimuvuga rumwe
oya ndakubwire yuko kuva icababaje mbere umugambi ku butegetsi naho kuri za manza zari muri sentare bashinga ko twoburana itariki 14 z'ukwezi kwa mbere tushitse imbere ya sentare twebwe mugambo adasigana itrona nari ndongoye n'ubukirongoye bavuga bati twebwe turasokoye nta manza tubikurikirana abo twaburana bajya bari muri kurandura ya vitasiyo nabo bati twebwe natwe turasokoye nta nyungu tubona mu gukurikirana urubanza na basokoye tukaba tugutsinze mbwa nta nyungu twukuramwo twebwe tugomba gusubiza mugabo adasigana ikorona kugira ngo tugire urunani
Charles Nditije murakoze cyane rwose kuri aka kanya mwatewe kugira ngo tuganire
murakoze namwe.